yei, umimenye shabani. Bimenye umimenye shabandi, ni kiganiro cha Radio Inzamba, mushikirizwa na Oso Prosper, Nzisabira.
Chuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe, turabaha ikaze mu kiganiro bimenye ubimenyesha abandi. Inkuru tubashikiriza muri kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi, tukazikesha urubuga ngurukana bumenyi web3@losavievu.fr. Harabana babiri bamahasa batandukanijwe bakiri inzoya, basanga bakuze bafise byinshi basangiye mu buzima bwabo. Mu mwaka w'1940 iyo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, havutse abana babiri bamahasa yuzuye baca babatanga mu miryango izobarera inyuma y'indwi zitatu ariho bakivuka. Kubera yuko iyo miryango yagiye kubarera itari izinanyi kandi itaje kubatorera ku gihe kimwe, iyo miryango yari izi yuko abo bana batavutse bose ari babiri ari amahasa, bari bazi yuko umwe ariwe yavutse ari muzima, irindi hasa rirapfa. Ibintu byinshi bihuye bisa byaribonekeje kuri abo bana mu buzima bagiye barabamwo. Ayo mahasa abiri basanze ababatoye ngo baje kubarera bose babise izina rimwe, iryo zina rikaba ari James. Ayo mahasa aho umwe yiga basanze azi ibiharuro cyane, akananirwa n'ibijyanye n'indome. Ayo mahasa yakuze atunze imbwa kandi bose basanze batanze bahaye izo mbwa zabo izina rimwe kandi batazumvikanye batanazinanye. Iryo zina ry'iyo mbwa ikaba ari Toy. Bamaze gukura, ayo mahasa umwe aho yaraherereye yabaye umutegetsi mu bajejwe umutekano bita sherif. Ayo mahasa basanze kandi umwe wese yabanye n'umugore acasanga ibitazirano by'umugore w'umwe ari ryo ry'uwo mugore wundi, abagore babo bari bafashe amatazirano yarinda. Igitangaje nuko ayo mahasa yahukanye naho atahukaniye ku munsi umwe ku gihe kimwe, ariko yarahukanye yose asubira kubakana n'abandi bagore, nabo nyene basanze bafise izina ry'itazirano risa rya Betty. Ikindi naco abana babo bose b'abahungu babise izina rimwe rya Alan. Ivyo vyose byagiye kumenyekana bamaze gukura bafise imyaka 39, aho habaye rusansuma baca bamenya abo bana yuko bavutse ari amahasa, abavyeyi babo bapfuye babatandukanya babaha imiryango ize kubarera, n'iyo miryango itari iziranyi kandi itabatoreye ku gihe kimwe. Gihugu cha Espanye hari ishure ryigisha ubumaraya. Kuva mu mwaka w'2012 hari ishure ryatanguje ivyigwa vy'ubumaraya mu mujyi wa Valence mu gihugu cha Espanye. Abakobwa canke abagore biyandikishije muri iryo shure baronswa inyigisho z'imibereho, akahise k'ubumaraya, ibikoresho nkenegwa n'ingene bikoreshwa neza n'ibindi vyinshi. Iryo shure rikaramenyesha ko rironderera akazi abanyeshure boba baronse amanota meza mu bijyanye no kugurisha umubiri arizo vy'ubumaraya. Ivyo rero bikaba bitanezereje Ekleziya Katolika kuko yaciye yitwarira iryo shure mu butunganye bwo muri ico gihugu ca Espagne, bukaba bwarashikirije ko banyene iryo shure aribo batsinze urubanza baca baronka uruhusha rwo kubandanya bigisha izo vyigwa vy'ubumaraya muri iryo shure ryabo. Mu gihugu cy'Ubutaliyano hari inkono itanga umuvinyu ku buntu atakuriha. hari hinguriro ry'umuvinyu mu ntara ya Abruzzese ni mu gihugu cy'Ubutaliyano. Iryo hinguriro ryarashizeho igikono cy'umuvinyu aho umuntu wese ahaciye iho umuvinyu. Uyo muvinyu uguma unyobwa iminsi yose amasaha yose 28 kuri 28 kandi atakwitangira itama ukiha uko ushaka. Tukabamenyesha kandi ko uyo muvinyu uri mu mivinyu itukura yemewe cyane ta vin rouge kandi yagaciro. Mugihugu cha Singapore barashizeho amategeko ruhasha mu guhimiriza abantu biteho iby'isuku. Akarorero kamwe muri ayo mategeko y'isuku nuko muri icyo gihugu cha Singapore iyo ugiye mu kazu ka sugumwe bikamenyekana ko utuguruye amazi watware umwanda muto cyangwa mukuru uhejeje kuhasiga, baguhanisha igihano cy'amande angana amadolari 500 ni hafi amafaranga umuliyoni umwe n'ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi. Abapolisi bo muri icyo gihugu cya Singapore baguma bacana cana ko bagira uruja n'uruza na cyane cyane imbere y'ubwiherero bwa bose bita ama toilette publique muri iyo gifaransa, aho ngo baguma barondera abatarekura amazi muri utwo tuzu twasugumwe. Yumvire gufatwa ugafungwa ukarihana amande wagirizwa kuba uwasize umwanda muto cyangwa mukuru utarivuye amazi ngo awutware. Adrian Carton de Wiarte n'umusirikare ngo yobazwi iko yashirutse ubute. Adrian Paul Gislain Carton de Wiarte yari umusirikare w'inkwanzagabo mu gisirikare cy'Ubwongereza, ariko wewe yari afise amamuko yo mu gihugu cy'Ububiligi. Adrian Carton yagwanye ingwano bitiriye Ababels, agwana intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose. Muri izo ntambara tubabwiye yagiye arahura n'ibyago n'amakuba menshi, ariko kubera ugushiruka ubute yabandanije ari umugwanyi akomeye. Yarahevye intoke ziwe zari zakomeretse arazishikura wenyine arazita. Yarapfuye ijisho rimwe, acika ikiganza kimwe cy'ukuboko kiravako. Baramurashe n'amasasu 8 akurikirana, arakomereka cyane ariko ntiyapfa. Mungwanigira kabiri y'isi yose indege yarimwo yagize isanganya igeze hejuru y'amazi ya Mediterane, wewe ararokoka abandi barapfa. Barigeze no kumufata abansi bariko baragwana bamugira imbohe, ariko yaragerageje gutoroka yinze ibinogo bica munsi mu kuzimu ava muri ako gasho bari babafungiyemo. Ariko naho yahuye n'izo ngorane zose, hariho igitabo yigeze kwandika avuga yuko yakunze ingwano cyane, yakunze ibijyanye n'intambara. Burya guhiga cyangwa gutsiba biratandukanye. Brian Zembike Wise yavutse mu mwaka w'1961, akaba yarazwi nk'umukinyi wa kamari bita blackjack, poker hamwe na backgammon. Mu mwaka w'1996, Brian Zembike yarabaye rurangiranwa kubera yemeye guhiga agira ngo rugufina. Kwari uko yokwemera ko bamushirako amabere y'abagore, ariko amabere y'amaterano akayamarana umwaka wose. Muri uko guhiga bamwemereye ko abishoboye yocharonka amafaranga angana ibihumbi jana by'amadolari ni hafi imiliyardi 2 n'imiliyoni 500 y'amafaranga y'amarundi. Igitangaje nuko Brian Zembike yanezerejwe n'ayo mabere y'abagore y'amaterano. Wa mwaka bahigira waraheze acashima kugumana ya mabere aranka ko bayamukurako. Bakunzi bagadwe inzamba agateka kawe turabashimiye mwese makurikiranye kino kiganiro bimenye bimenyesha abandi aha niyo kirangiriye osopospere akabarije nariko ndabashikiriza kino kiganiro kuri radio inzamba agateka kawe naho ubutaha.
Cyari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio inzamba.